ibyo by'ubusa babamwagiriza kuva baho ntarigera yiba na rimwe mugabe ingeso nzi afise arafise ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe
uno mukenyezi Adrienne Nahimana yitabye Imana kuri uyu wa kane mu ijoro yararwariye mu bitaro kwa Halet mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura nk'uko ijwi rya Amerika ryabimenyeshejwe n'abamwegereye umukenyezi Nahimana yamenyekanye kubera ubukerebutsi y'ubwira n'impano yiwe yo gutwenza baba bakiri bato barakuze mbere n'abageze mu zabukuru baba basirimu canke ba nyarucari irerese yamenyekanyemo yitwa Ninde icya kuri radiyo na televiziyo z'igihugu ari mu bayuguruye mu 1981 ku mbuga nkoranyambaga z'abarundi cyane cyane kandi ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini hari abantu bumva ururimi rw'ikirundi kuva inkuru y'urupfu rw'ibimenyekanye abatari bake bahanahanye za videwo ziwe harimo nk'iyi yakinye arishira Sony
reka ndaguteye inkuru uhawe na patiri atekera ababikira babona uko
aho mubaguha ese ndimo rero
wewe unkoroke
Kuruka kwa hivyo uzuni hatuita, Prezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye yanditse agira ati twakiranye umubano mwinshi urupfu rw'umukinyi rurangiranwa w'Irelese Ninde umupfasoni Adrienne Nahimana Uburundi burabuze intore ifise impano mu gutanga impanuro ibicishije mu gutwenza abantu turahojeje umuryango wiwe w'amaraso abakinyi b'umurwi Ninde n'abakunzi biwe Adrienne Ndihebura ni imvukira ya komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi ari icyicaro cy'abakinyi ba Ninde afatanya kwigendera bakinanye akiri umwana na nk'igitangaza cy'umukinyi
wabona koko ko ivyo yakinye yishize mu kibanza cyo wundi muntu nimba ari icyo twita kwikumagura ngaha kwerekana gashavu nimba bisaba kuriro ukarira kandi nacyo hariho amajambo yihariye wewe yavuga n'abantu benshi bagiye bafatirako
kubwiwe nta nkeka Adrienne Nahimana nimboneza mu bakinyi b'Irelese mu Burundi
yega bakinyi ni benshi ngaha mugabo je no mufata mu bambere kuko mufata yuko yari nk'umuntu w'umurimyi asanzwe ataciye ku ishure w'impano yari afise ararengeye n'abantu bamwe baciye ku ishure bari muri kino gisata cy'amarerese
je bakizimana kindi cy'amamare cy'umukinyi azwi ku kazina k'ubuhizi ka kireko yabwirijwe ijya Amerika ko kubura Adrienne bisa n'ijuru ryubamye ku murwi wa Ninde abereye icegera cy'umukuru wawo
twarayituguye mu gahundwe tubabaye icyaranze Adrienne rero yari mboneza yari nararibonye yaranzwe n'ingene yari abangutse ingene yakinye neza ingene yakunda abandi yagamburukira abamutwara Adrienne n'ukuri yari umubyeyi turabuze umufasoni w'ijunja n'ijambo umuntu w'ibanga ntangiye ku by'akazi ntacyo twamukemako
Adrienne Nahimana yakina ibintu byose hamwe ya umufasoni yahanura umunega wiwe n'abakiri bato
egome hanyuma rero banje banyakugira amahoro ngo yahora yitwa ngo n'umugabo wanjye ibyo by'ubusa babamwagiriza kuva baho ntarigera yiba na rimwe mugabe ingeso nzi afise arafise ingeso yo gushurashura nimero iyi imwe ese ngo ndiko ndambagirika ngo ndiko ndondoza amayoga mukama ngo uce ugende naho ujya uzabwiye kumarama nuko ogasha urubahutse kuca buri nkono y'inyama n'ukuri kw'imana uri umwana w'umukobwa
ahandi naho yakinarishira Sony karuhariwe
abandi muri tera gateka mbega ndaguteye inkuru uhawe na patiri atekera ababikira babona uko
aho mubaguha ese ndimo rero
wewe unkoroke
mu minsi y'uburwayi bwiwe yamenyeye mu kwindwi 2018 yamaze gupimwa indwara y'igisukari nyakwigendera yaganirije ikinyamakuru cyo mu Burundi cyitwa Jimbere yakibwiye wiki kino Ninde cyamugiriye akamaro n'uko yemera kireko nk'icyamamare na kireko yemereye ijwi rya Amerika ko byamurwa neza cyane ukinana na Adrienne
nka jewe bahora mwita umugore wanje bambaza ko twubakanye nanjye nkavuga nti oya twubakanye mu biganiro ni ukuri je namukunda turiho turakina kandi n'abandi bamukunda urazi ko bamwita mama w'umukondo
Adrienne Ndihebura nawe nyene yasanga habuze Uburundi bwose
si umuryango wabuze gusa oya ni igihugu kibuze kuko sinibaza ko tuzosubira kuronka uwundi Adrienne w'amajambo nkajya w'impanuro nkazijya asanzwe sinibaza yuko umuryango urabuze nibyo muri rusange abakinyi barabuze ariko n'igihugu kirabuze kuko sinibaza ko tuzosubira kuronka Adrienne ntabyo mbona kweri kubera ko nibyo impano zirahari ariko nka Adrienne twari tuzi sinibaza ko azosubira kuboneka
Adrienne Nahimana yari yavukiye ku musozi wa Rweru zone Kabanga muri komine Giheta y'intara ya Gitega hari mu 1957 umupfasoni w'abana batanu n'abuzukuru batatu igitigiri yari yabiriwe mu ikibano. Umwe mu bana yibarutse muherezi yitwa Renato niwe wenyene yamutoranye umwuga. Kubera kumenyekana cyane Adrien yakinishwa kandi cyane mu migambi ya leta n'amashyirahamwe yigenga cyane cyane mu dukino two gukangurira abantu kwitabira imigambi y'iterambere no kwirinda indwara. Yaramamaye ku buryo y'amaradiyo hagati mu gihugu yamusaba kuyamamaza. Eroje uri kaneza iruja Amerika.